Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inchuti ya bose abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva atankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jwe Diane Ninahazwe. Ibanki nkuru y'igihugu mu Burundi BRB mu mpfunyapfunyo yemeza ko abarundi batari bake batarijukira kuziganya no kugurana na biciye mu mabanki ibice 12 n'ibice 5 ku ijana nibo bonyene bafise amakonte mu mabanki atandukanye.
Rashuye kubaje nka Serina mbitsa gasandugo nkagenda mu murima umuntu wunda kamena umusuma kaza kamene dirisha gatora ka gasandugo tubise nka mahera kabomora harimo nk'ibumba 500 500 tugasanga bayi izo ni ngora rezisha zishika ku munywaki.
Uyu ni umupfasoni Serina Niyongere umunyamabanga warimwe mu mashira hamwe akorera mu Gifuri mu kubika mu dusandugu amafaranga y'abadashoboye kwitura amabanki biturutse ku mikoro make aha asigura ko atamutekano muri ubwo buryo bwo kubika amafaranga. Muri make kandi muri Turkiye nyamugigima yahitanye abarenga 50 nayo hakujya mu gisagara cha Quebec muri Canada umugizi wa nabi yitwaje imbugita yaraye yishe abantu babiri akomeretsa batanu. Aya makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase twafitiye n'ikiganiro cihariye na Musenyeri Antoine Kambanda umunyarwanda wa mbere aheruka kugenwa na papa nka cardinal nikibacike mu mpera ya no makuru. Amakuru ya cyiro turahera muri Turkiye aho abantu barenga 50 bahitanywe na nyamugigima yakomerekeje ababa amajana 9 igasenyura amazu ataramenyekana. Iyo nyamugigima yumvikanye kandi no mu Bugiriki aho abo yahitanye bamaze kumenyekana ari babiri. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yahojeje imiryango yabuze yemera ko abanyagihugu amazu ya bomotse baza kuba baregeranirizwa aho leta yabateguriye abandi nabo ibe irabapangira amazu mu mihingo itandukanye mu kurindira ko ibubakira amashasha. Mu bitamenyerewe umushikiranganje wa mbere w'Ubugiriki yahamagaye kuri telefone perezida wa Turkiye amwihanganisha muri ivyo vyago hama yandika kuri Twitter yiwe ko mu bihe vy'amakuba ibihugu vyari bikwiye kurengera amatati bifitaniye bigafatana munda. Perezida Erdogan inyuma y'ikiyago cabo kuri telefone nawe yaciye asubiza ubwo butumwa bw'umushikiranganje Kyriakos Mitsotakis kuri Twitter ati ugushigikirana kw'ibihugu bibanye muri bino bihe bisumba byose ubwo butumwa abategetsi bahanahanye Amerika yabushimagije ivuga ko bishemeye kubona ibihugu bifitaniye ibibazo vyirengagiza ivyo bidahurije ko mu bihe vy'amakuba bigahitamwo gushigikirana. Amerika yacigira ko yemera ko yiteguriye gushigikira abahuye n'amakuba. Turkiye n'Ubugiriki twibutse ko ari bihugu haheze igihe bidacanuwaka bivuye ku bibazo bishingiye kwibahari ya Mediterane biri hagati yavyo. Nana biciye ku masonga nkitangura polisi y'igisagara cha Quebec muri Canada yataye muri yompi umugabo yagiriza ko ariwe yicishije imbugita abantu babiri ejo kwa gatandatu mu ijoro agakomeretsa batanu. Ico gitero cabereye hafi hakorera inama nshingamateka cagabwe n'umuhungu ari mu myaka ya za 20 nk'uko polisi ya Quebec ibandanya ibivuga. Umuvugizi wa polisi muri Quebec Etienne Doyon avuga ko abo bantu batanu bakomeretse bariko baravugwa kandi bizeye ko bazagukira bivanye n'uko bameze. Polisi yirinze gutangaza imyidondoro y'abaguye muri ico gitero ibwira amenyesha makuru ko icatumye uwo musore akora iryo bara kitaramenyekana bagitohoza. Gusa yasavye abanyagihugu kubandanya biyugaraniye mu mazu yabo kugera amatohoza ikiri inyuma y'ico gitero amenyekanye. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda imbere yo kuja mu karere reka tubanze turabe gato aho ivy'ubwandu bwa virusi ya corona bugeze irya nino ku isi. Ibitigiri vyerekana ko abanduye uwo mugera bibandanya kuduga ubwongereza bugize igihugu c'icenda kivugwamo abarenga umuriyoni banduye nkuko kaminuza ya Johns Hopkins ikora ubushakashatsi kuri ico kiza ikanatanga makuru yacu kumwanya kumwanya ivyerekana amaze guhitanywa na COVID ya 19 muri ico gihugu c'ubwongereza bageze ku 46,000 n'645 umushikiranganji wa mbere muri ico gihugu Boris Johnson ejo mwijoro yahambirije bagenzi biwe bo mu Faransa ubudagi n'ububirigi mu kugarukana amabwirizwa yo gutuza ico kiza mu gihugu cose imirimo imwe imwe naho yategetswe kongera kugarwa guhera kuwa kane w'indwi iza muri ico gihugu amashure amasentare abakorera mu gisata cyo kubaka bo bazoguma bakora ukuri kwamye abakoresha basabwe ariko ko abakozi bose bashobora gukorera mu mihana yabo bokorerayo hagataho leta zunze ubumwe za Amerika iracara imbere mu bihugu bivugwamo ubwandu bwinshi n'impfu nyinshi zitewe na corona abanduye barenze imiliyoni 9,100,000 mu ijoro rimwe gusa bashasha banduye bakaba bababa 80,000 abamaze kwitaba imana barenga 230,000 barimo abarenga 850 bashengeye mu ijoro ryakeye nkuko kaminuza ya Johns Hopkins iri i Washington ivyerekana muri rusangi kwisi yose abanduye barenze 46,000,000 amaze kwitaba imana nabo bakaba barenga 1,100,000 mukanyi sase duca twerekereza mu karere k'ibiyaga bigari amakuru mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu Burundi abarundi batari bake ntibarijukira kuziganya no kugurana na vyerekanwa bikavugwa ni banki nkuru y'igihugu cy'u Burundi BRB yemeza ko ibice 12 n'ibice 5% vy'abarundi ari bo bonyene bafise amakonti mu mabanki atandukanye abafasoni baracara inyuma ugeranije n'abashinga ntahe ibindi kuri no nkuru ijwi rya Amerika ryateguye riciye ku banywani baryo mu Burundi tubisomegwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
bamwe mu bakozi ba leta baba mu gisagara cha Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi hamwe n'abanyagihugu birimize bo mu ntara ya Bujumbura bavuganye n'isoko ryacu bavuga ko kuziganya no kugurana na bikiri ikibazo kuri bo insiguro bose batanga na mikoro make baravye umwimbo baronka umwe mu bakozi ba leta yigisha kuri rimwe mu mashuri yisumbuye mu gisagara cha Bujumbura atashimye gutanga ijwi kuri mikoro asigura ko amafaranga hembwa aherera kuri inzu akodesheje hamwe no kuyunguruza aja ku kazi uwo mwigisha abandanya avuga ko mu kugira ronke icafungura umuryango ufata amadeni mu ncuti no mu bagenzi kuri we ubwo buzima bayemwo bumutuma atabonaho yokura amafaranga ziganya umukenyezi Amina Vyogusenge aba muri komine Mutimbuzi nawe avuga ko impembaronka mu burimyi ataco yoziganyako
shirahamwe urumukene ryo kuziganya no kuguranana mukuri jango birakugora kuko nta kuntu wozuraja guciyo tasha vuyeyo ugasuma ukaronka nashira mu shirahamwe ukitamwo kimwe gusuma kuko no kwemera gupfa kubera shirahamwe urumvitamwo kimwe gusa nkaje kubera ataburyo fise nashirahamwe no gendamwo kandi ataco fise nkora cane cariragaho nyene
ibice 10% vy'abanyagihugu nivyo bivise uburenganzira bwo kuronswa ingurane mu mabanki nk'uko icegeranyo cy'umwaka wa 2014 cibanye inkuru y'igihugu kivyerekana insiguro yavyo nuko hanini ibice 80% vy'abarundi batunzwe n'uburimyi bituma badashobora kuronka ingwate isabwa mu mabanki vyongeye abaronswa ingurane baridogera amabanki ko abasaba inyungu y'umurengera amashirahamwe amwe mpuzamakungu afadikanije na leta y'u Burundi yaragaragaje gutorera nyinshi ico kibazo c'abanyagihugu bato bato kubijanye no kuziganya no kugurana na uhereye mu bakenyezi n'abigeme kugeza ubu umugambi nawe nuze muri kino gihe uri mu minwe y'ubushikiranganje usa n'uwamaze gukwiragizwa mu ntara zose z'igihugu imiryango imwe imaze kuja muri uwo mugambi irashima karusho ikurayo ziko banyanka Moze n'inyumba 10 muri zone Rukaramu
ubusanzwe habiri n'ibyafashije uko kenshi nk'umudamu agiye mushira hamwe hari gihaga nahagwa 50 cyangwa ijana agacara abantu nadandaza tukatafasha muri kwa rugo mu gihe udafise umugabo ko twese abagabo turonkera ndi maturonka bise yose cyangwa ugasanga bigura naye amafaranga ari nk'ahantu yumbese ugukota karima katagwateje mugenzi wanjye naro sana inkota ngaba nabwo yaba yamushira hamwe wachamuri mahahamu viba yana ikuwela jayitoya mahera mwishirahamu change yalitumu jobu kiyishi bufasha urugo change akawalako mwela taki lugihari akashabande magasema hagura nandia mwambichumi mkamura fungura hama wabironga chwezu mkenyezi wawa kata kukishula mwishirahamu
aliko mashirahamu ngayoku ziga yana kugurua nana nubugali meshi mugihugu mesha korira mugifuri amafaranga abikwa mugasandugu abanywanye bakura kuranwa gutana buri ndugu cyanye buri kwezi bivanye nuko ishirahamwe gitunganije Selina Niyongere umwanditsi muri rimwe muri ayo mashirahamwe avuga ko atamutekano kuri ubwo buryo bwo kubika amafaranga
Rashuye kubaje nka Selina mbisa gasandugu nkagenda mu murima umuntu wunda kamena umusuma kaza kamene dirisha gatora ka gasandugu tubisemwa mahera kabomora harimo nk'ibumba 500 600 tugasanga bayi izo ni ngorane zisha zishika ku munywaki
Icegeranyo cibanye inkuru y'igihugu BRB kibandanya cerekana ko abakenyezi bafise amakonti mu mabanki ari bakugeranije n'abagabo ico cegeranyo cerekana kandi ko hari bibanza 71 umunyagihugu ashobora gutorera ko amafaranga haba mu mabanki mu mashirahamwe yo kuziganya no kugurana na hamwe no mu maposita ariko rero umuvugizi mu runani rw'amashirahamwe y'abakenyezi CAFOB nunzwe n'Imana Christine asaba ko amashirahamwe yo kuziganya no kugurana na yo kwegera abanyagihugu mu makomine
nuguhimiriza ayo ma microfinance ashike ku mitumba ashobora gufasha abo bakenyezi kuneza abakenyezi no kuneza ayo microfinance n'ubu akarorero nka poste iri ku mitumba nyinshi irashika no ku mitumba kure twahimiriza abo bakenyezi ko baje muri poste canke bakaje mu microfinance kubera niho nyene usanga batanga amahera makeya kuko ntayo bifitiye na menshi mugabo bashaka kuyaguhiza ayo ma microfinance niyo twosaba yuko yoshika ku mitumba hagati kugira ngo ashobore gufasha abo kinyizi muri iyo migambi barimo yo kuziganya no kugurana
abahinga mu bijanye n'ubutunzi bavuganye n'isoko ryacu bavuga ko ukuziganya no kugurana na bitari mu mico y'abarundi kubw'ivyo bahanura ko leta yoshira ingufu mu gutera intege no mu gushiraho uburyo bwo gukingira amashirahamwe yo kuziganya no kugurana na ashingwa n'abanyagihugu
tuve mu Burundi twerekeze muri Republika Demokarasi ya Kongo mu ikambi ya Murongwe ivugwamo impunzi z'abarundi zitewe ubwoba n'ubisha bwo kunyuruza abantu bwadutse muri territoire ya Fizi abanyuma banyurujwe ku munsi wa gatanu w'indwi heze banyurujwe n'abitwaje ibigwanisho muri bane banyurujwe harimo impunzi imwe y'umurundi mugenzi wacu Vedaste Ngabo aratubwira ibindi
nkuko bitangazwa n'umuyobozi wungirije wa societe civile mu mujyi wa Baraka Bwana Motari wa Mlendera Mateso avuga yuko abantu bane bashimuswe bageze Marinde mu birometero bigera kuri 12 mu mujyi wa Baraka barimo abakozi babiri bishiramwe Gyadra n'impunzi imwe yari yahawe lift hamwe n'umuturage umwe urusanzwe agiye muri mbaho mu nkambi ya Murongwe uku gushimutwa kwabo bantu bari bavuye mu nkambi ya Murongwe berekeza mu mujyi wa Baraka abyemezwa n'umuyobozi w'iyi nkambi Dominique Ntamubana
hari imodoka yishyirahamwe rya Hadra risanzwe rifasha muri site ya Murongwe bijanye no kwiteza imbere yari bari batashe hanyuma rero harimo n'impunzi imwe bari bamwunguruje hanyuma rero bageze hirya y'ikambi nko ku birometero bibiri niho bahura n'abagizi ba nabi barabahagarika babahagarika bafise intumbero yuko bashobora bakura mu muduga bakabajana barabajanye amakuru dufise nuko bajanye abantu bashika kuri bane harimo abakozi babiri b'iryo shirahamwe Adra hamwe n'uyundi yari ko arakorera igikorwa Adra cyo kushinga mu mashini ahuri ibigori hamwe rero n'uyo mu niyo mpunzi imwe yahoze ari na arongoye n'iyi kambi yacu yitwa Remy Mathieu Bigirimana ayo makuru nayukuri kakarere turabona yuko tutorohewe na gatoya kuko subwa mbere bibaye murabizi yuko atamwaka wali bwahere bari bajanye umukozi wa HCR baramumarana igihe murabizi yuko hari n'umukozi wa MSF byabaye ko binatuma iryo shirahamwe ritagikorera muri aka karere kacu turabona yuko ari kibazo kitoroshe
bamwe mu bakozi bishiramwe Gyadra bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza yuko ari abantu bane baraye bashimuswe barimo abakozi babo babiri badra bari bavuye mu nkambi ya Murongwe aho bari biriwe mu mirimo yo guhugura amashiramwe y'impunzi ibijyanye no kwihangira imirimo nubwo bamwe muri abo bakozi ba Hadra birinze kuduha amajwi bavuga yuko bashimuse bagenzi babo bari gusaba amafaranga angana n'ibihumbi 50 by'amadolari kugira ngo babarekure. Uyu muco wo gushimuta abantu wadutse muri teritwari ya Fizi yiganjemo imitwe yitwaje ibigwanisho uteye impungenge zimwe mu mpunzi z'Abarundi ziba mu nkambi ya Murongo. Jacqueline Niyonsaba ni impunzi yo mu nkambi ya Murongo.
Jewe n'ukuri nk'impunzi yo ngahe Murongo numva ubwoba bwishi cyane kuko ibi bintu biriko biraba mu zone Fizi ni ibintu bidutera ubwoba cyane kumva nk'ejo ngo hari mu gihe cy'isaha 9 ngo abantu abakozi bo muri Hadra bahaje ariko barava mu kazi batashi yo babibaraka ngo bafatiwe aho hantu bitwa Marindi ariko ni ibintu bidatahurika aho hantu kuko ijya modoka birimo n'amaburi bakunze kugenda batari munsi y'abantu barenga abane kumva aho hantu bafatiwe na hantu hafi y'igisagara cy'imihana ariko nta muntu n'umwe yashoboye gutabara rero twebwe nk'impunzi ngaha kandi ndumva ko harimo n'umurefugee ari muri iyo modoka mugenzi wacu dufise ubwoba bwishi kuko ibintu biguma biducako kuva aho dushikiye muri ikambi ni byinshi nk'abamaze kwicwa batugwa ibiziga ngaha ni benshi bamaze gushika bane batogwa ibiziga tutaza babishe hari umunyeshuri yapfuye agiye ku ishuri inyuma y'ikambi ntituza bamwishe ubu rero naho badutse no mu bapartenaire twebwe nk'impunzi dufise ubwoba bwishi ubu n'ibikorwa bimwe birahagaze byo kuja inyuma y'ikambi ubuzima bwacu ugiye guhagarara mu gukora mu kujya mu kurondera icyo dufungura twahora tuja inyuma y'ikambi kuko dukubise amezi 6 tudapokera no gupokera ntidupokera kubimva yo kudapokera bituma tuja kuronda ubuzima bwo hanze none ubugiye katagaruka twebwe nk'impunzi nitubone nyine tugiye kubaho kabisa twafise ubwoba bwishi cyane.
Ubuyobozi bwa societe civile muri Baraka buvuga yuko muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020 muri teritwari ya Fizi abantu bitwaje imbunda bamaze gushimuta abakozi bakorera amashyirahamwe MSF Action Aid Hasser ndetse na Hadra babarekura ruko barinze gutanga amafaranga. Vedaste Ngabo kubwa Radio Ijwi rya Amerika uvira mu ntara kivuye
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Umungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco kumusi wa Mungu heze yaragenye abakardinali 13 barimo Arkipiskopi wa Kigali mu Rwanda ariwe Musenyeri Antoine Kambanda. Ni igikorwa cyabaye inyuma y'imyaka 120 Ekleziya Katolika ishinzwe mu gihugu cy'u Rwanda. Mu kiganiro cihariye yagiranye na mugenzi wacu Venus Nshimiyimana, Cardinal Kambanda yatanguye asigura uko yakiriye agateka yatewe na Papa Francisco.
Nayakiranye ibyishimo ariko harimo no gutungurwa kuko ntabwo nari mbyiteze. U Rwanda ni igihugu ubundi kitagira icyicaro cy'umukardinali, nibwo bwa mbere, ntabwo rero biri mu bintu nk'abanyarwanda twari twiteze. Nanjye nuko nguko, ariko ni ukubishimira Imana kuba Imana mu Rwanda yaraduhaye uwo mugisha no gushimira nyir'ubutungane Papa kuba yaradutekereje. Ni ikintu kidushimishije ko Kiliziya mu Rwanda nayo ibarwa mu iza Kiliziya zifite abakaridinali muri Afurika.
Ni ubwa mbere mu myaka 120 kuva Kiliziya yasakara mu Rwanda ko igihugu cy'u Rwanda kibonye umukardinali. Ibyo bisobanuye iki ku bakirisitu kuri Kiliziya y'u Rwanda ndetse nk'uko mubivuga kuri Kiliziya yo mu karere u Rwanda ruherereyemo?
Kuba Kiliziya mu Rwanda yabonye umukardinali ni ukuvuga ngo ni Kiliziya na nyir'ubutungane Papa abona ko imaze gushinga imizi imyaka 120 ntago ari myinshi, ukurikije izindi zimaze imyaka 2000 ariko ubwo ni ukuvuga ngo natwe maze gushinga imizi ikindi cya kabiri ni ukuvuga ngo natwe ijwi ryacu rishobora kumvikana mu ruhando rwa kiliziya ku isi kuba twagira umusanzu dutanga muyegezabutumwa ku isi kardinali abari mu nama njyanama ya papa aho inama ubunararibonye n'ibikorwa byegezabutumwa mu Rwanda biba bishobora gusangizwa abandi bakristu mu rwego rwa kiliziya ku isi. Ikindi ni uko kardinali ashyirwa mu nteko itora papa kanatorwamo papa nabyo urumva ni umuryango w'abakristu uba uri kwisonga mu kugira uruhare mu buzima n'ibikorwa bya kiliziya ku isi.
Nibutsa bumva ijwi rya Amerika yuko mwahawe ubusaseridoti na mutagatifu Yohani Pahulu wa kabiri wari papa icyo gihe mu mwaka w'1990 guhabwa ubusaseridoti n'umutagatifu uyu munsi ukaba ugiye kwicara i Roma ku ntebe y'umukadinali uwo murimo nkuko bivuga guretse kuwakirana ishema wumva kuremereye bingana gute.
Amateka agengwa n'Imana kuba mutagatifu papa Yohani Pawulo wa kabiri yaraje mu Rwanda tugeze igihe cyo guhabwa ubusaseridoti turangije amasomo ya seminari inama y'abepiskopi gatekereza muri gahunda y'ibikorwa papa azakora n'urwibutso azabasigira ko ari we waduha ubusaseridoti ibyo byose ni kwa kuko kw'Imana kugenga amateka. Ikintu cya mbere rero mba nshimira Imana yo mugenga wa byose yo dukesha byose no kuba nyine naragize ayo mahirwe n'Imana mba mbishimira si ukuvuga ko biba ari umuntu ashobora kwikorera ngo abyipangire ahubwo n'Imana nigomba gushimirwa rero kandi n'abakristu kumfasha ngo tuyishimire cyane cyane abakristu mu Rwanda ndetse no mu karere.
Uri umwepiskopi, uri umukardinali, uri intumwa y'Imana mu Rwanda, iki cyubahiro ugihawe nyuma y'imyaka 26 igihugu cyawe cy'u Rwanda kinyuze mu marorerwa akomeye yageze kuri genocide yakorewe abatutsi, ikintu kiriza y'u Rwanda yakomeje kuvugwamo ariko ikagira inzira yo kugangahurwa. Iyo ushubije amaso inyuma usanga kiriza y'u Rwanda igeze he, kandi uyu mwanya wawe uzayifasha iki kugira ngo irusheho kwitagatifuza?
Nakoze bimwe mu bintu bikomeye mu Rwanda nk'igihugu na kiliziya mu Rwanda byanyuzemo na yari amateka ya genocide n'icyasha gikomeye abantu batwifatiye ku gahanga. U Rwanda rwari rimaze kugira umubare w'abakristu munini bakibaza ukuntu bintu nka biriya bishoboka. Ni ibintu rero byatubabajije kandi bidukora isoni, ariko Imana igira impuhwe, ni umubyeyi w'impuhwe kuba Imana yaradufashije muri uru rugendo rw'imyaka 26 tukagenda twiyubaka mu bwiyunge tugenda turushaho kubaka ubumwe nk'abakristu n'abanyarwanda. Ni nabyo rero dukesha no kuba ubungubu kiliziya mu Rwanda yaseruka mu mahanga papa kayi kaba yayitoramo umukardinali. Ni impuhwe z'Imana ariko kandi n'abanyarwanda abakristu mbashimira umusanzu wabo ubwo bufatanye kugira ngo dushobore kubabarirana habayeho ikintu cyo kubabarira no gusaba imbabazi no kwiyunga. Pastorale muri imyaka 26 tumaze naho ngaho yagarukaga kukunga abanyarwanda no gusana imitima rero nabyo ni ntambwe ikomeye kandi ushimira na nyirubutungane papa ko yashimye kandi akabona ubwo butumwa bw'umuryango wa Kiliziya mu Rwanda.
Abumva ijwi rya Amerika bakomeje kuduhamagara kutwandikira batubaza niba muzakomeza kugira icyicaro cyanyu ikigali nk'arikepiskopi wa Kigali cyangwa se niba muzagira n'ibindi biro i Roma kwa papa, intebe yanyu izabiri hehe?
Nzakomeza kuba arikepiskopi wa Kigali keretse n'ubutungane papa mpaye ubundi butumwa naundi nk'umujyanama mu nama njyanama ya papa azajya adutumaho igihe hari imirimo yo gukorwa i Roma, ariko ngaruke muri diyosezi nshinzwe.
Mbere y'uko mbareka nyiricyubahiro, ni iki mwasaba abakristu b'abanyarwanda ndetse n'abandi mu karere bumva ururimi rw'abanyarwanda muri iki gihe cyo gushimira Imana?
Nabasaba kugira ngo dufatanye gushimira Imana kandi dufatanye kugira ngo evanjiri ikomeze gushinga imizi, ubukristu bwubaka ubumwe n'ubuvandimwe mu bantu bishinga imizi, cyane cyane muri ibi bihe bya COVID-19 icyorezo cyugarije isi. Tudusaba ubufatanye kugira ngo tugire turusheho gutsinda kuba banyamwigendaho no kwikunda. Ni uburwayi bwagaragaje ko bisaba abantu gufatanya kugira ngo ushobore kubutsinda. Ubundi iyo umuntu arwaye izindi ndwara, umutima cyangwa diyabete, ufite ubushobozi arivuza kugeza ku ubuvuzi bushoboka buriho buhenze. Ariko kuri COVID iyo wivuje wenyine kubera ko ifitiye ubushobozi ni hahandi, uragaruka babandi bagenzi bawe baturanye utavu batabonye ubushobozi bwo kwivuza bakakwanduza. Bivuga rero ngo ni uburwayi n'icyorezo kidusaba gufatanya twese twivuza tukivuriza hamwe, gufatanya kugira ngo tubwirinde. Ariyo mpamvu twihangane no kudashobora gusabana ndetse no mu gusenga tugasenga twirinda, ariko kandi no gukora ku buryo nk'uko byatugendekeye. Naboneraho gushimira abantu ko habaye ubufatanye kugira ngo hatagira umuntu wicwa n'inzara, kubera yuko bari muri guma mu rugo nta ushobora kujya kwihahira, kuko iyo habaye ukwirwanaho bamwe banduza abandi ugasanga ni byo twari turimo byose ntacyo bitanze. Evangeli idufasha kurushaho kubaka ubuvandimwe n'ubumwe, ari nabyo bituma Imana ihora isingizwa no kuba abahamya b'urukundo rwayo muri iyi si yuje inabi. Urakoze.
Cardinal Antoine Kambanda, mbashimiye aka kanya mwigomwe mukagaha ijwi rya Amerika.
Na mukorana Imana ibamere umugisha, itumanaho ni ubutumwa bukomeye budufatiye runini bwubaka, namwe kubaka ubuvandimwe ubumwe bw'abantu ku isi n'ibiri mu butumwa mushobora kudufashamo cyane. Murakoze.
Reka twakire iyo migisha ya Musenyeri Antoine Kambanda tunayerekeza kumviriza ijwi rya Amerika bose. Akaba ino ngaduce dusozerera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Nshimire bagenzi banje bose bagize uruharangwa no makuru n'ibiganiro bitegugwe byongere bibashikire na makuru tubandanye gutororokanya tukanabashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda ikiza cha virusi ya corona mwumvise ko kibandanya akiduga. Kuri mikro mwari kumera Joediane ni nahazwe Fasil Gebehu niwe yegeranije amajwi yacu twemikwa izina rya bagenzi bacu tubikebanuye twifuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose abemera bagahimbaza umunsi mukuru waberanda bose twizere yuko mwawuhimbaje neza mu banyu no mu byanyu naho ubutaha murare aharyana ahataryana harari umwasi.